ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ari yo wezi 3 akaburungu radio yacu voa@gmail.com umwanya w'ikiganiro muri sanga kivuga kubakiri bato muri iki gitondo
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kubwo ibiharuro bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akarere ka Afurika niko karere karimwo abantu benshi bakiri bato kurusha utundi turere two ku isi. Kubwo ibyo biharuro ibice 65% by'abantu baba mu karere ko muri Afurika bagizwe ahanini n'abari munsi y'imyaka 25. Akarere ka Afrika gafise abantu muri iki gihe barenga muri yaridi ni miliyoni 200 vyitezwe ku ico gitigiri cyongera inshuro zibiri mu mwaka w'ibihumbi 2050 ni inshuro zine mu gushika ku bantu imiliyoni mu gushika ku bantu benshi cyane mu mwaka w'ibihumbi 2100. Yamara ubukene n'ubushomeri bibandanya kubangamira bikomeye iterambere ry'akarere ka Afrika. Abakiri bato bashobora kuba inyishu cyangwa ikibazo ku vyerekeye kazo za ka Afrika. Bamwe mu bakiri bato mu karere ka Afrika batangwe kwishyira hamwe mu mashyirahamwe kugira bagerageze kwiteza imbere. Yamara benshi muri bo baba abatagiye mu mashuri cyangwa abayagiyemwo mbere bakanarangiza na za kaminuza, ntibiborohera kuronka akazi no mu Burundi ico kibazo kiribonekeza cyane. Abakiri bato mu Burundi boba bariko bakora iki kugira bagerageze kwiteza imbere? Nibihe bibazo bahura navyo? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Didas Niragira yoboye ishyirahamwe Papade Ikiyago gitaye ivyerekeye gukunda igihugu, igwirirana ry'abantu no gukingira ibidukikije hamwe no kugwanya ubukene. Twatumiye kandi Lionel Ndayizeye amaze umwaka arangije kaminuza yamara atararonka akazi akurikiranira hafi ibibazo vyerekeye ugwaruka bose bari mu Burundi. Batumire Nda baramukije. Ego mbere kuri Didas Niragira, ikibazo c'abakiri bato kubijanye no kuronka akazi cifashe gute ku bwanyu vyitegereje mu Burundi?
Ego murakoze kumakanya. Vyitegereje mu Burundi uko mwako muravuga kane ntangure ni dondoro ndiwe cyo ni twa Niragira Didas nkabandongoye imbere y'amategeko ishyirahamwe bita Papade Ikiyago nk'uko mwabivuze. Icyo shyirahamwe kiba gishinzwe guhangana n'ibibazo bijyanye n'ibintu by'abantu hamwe no gufundisha igihugu. Ibyo byose rero byabishoboke bizoca mu Kiyago. Ngaruke rero ku kibazo mubajije, icyo kibazo bijyanye n'ibintu bijyanye n'ubushomeri mu Burundi hoho umunsi ufite ku isaha kimeze nabi rwose. Kuri sura ya kaminuza abandi bahita amasogonde ugasanga n'abandi batize n'abagira akazi n'ikibazo.
Ku bwanyu mwibaza n'ikihe gitera icyo kibazo gikomera gushika iyo?
Urabona twifurira abatavuga ibyo cyose kimeze ubwa mbere ibikorwa akadusubiza ubwishyuka muri leta. Rero twishyuye muri leta, leta rero abantu batarabagwira ku buryo amashuri ni menshi abahita amashuri bakaba benshi ariko usanga uko bagwira ubuzina bwo kugwira muri leta ari nacyo gituma kubera ko ubu toroshye kuba akazi muri leta.
Nawe Lionel ndayizeye warangije kaminuza ukabutararonka akazi, ico kibazo uracyumva muri experience yawe personnel ku giti cawe muri rusangi kibazo cy'ubwo bukene mu bakiri bato kibona gute?
Ego ndaramukije cyane ndamenda mukije mutumire didas niragira natumiye nonge ndaramukije abanyanyi b'u Amerika nongera nshimire kandi b'u Amerika nubwo ari kibazo cyane kugira umuhashe kubyumviriza ku FM ya mu Burundi yari yagiye abantu benshi bakunda mugabo birashikanye no gasanga imbo cyangwa ibiriya bashoboye kubitahura. Murakoze cyane kuduha umwanya tuvugwaruka. Ego ni kibazo gikomeye cyane ukungene ugaruka rushobora konka kazi aha mu Burundi no kugira rushobora kunyungumbanya ubabo byose no bwa yuko kugira bavuga yuko leta ari umubyeyi hariho isemo amanda gukora hama umwana nawe akamanda gukurikira aha mu Burundi by'ukuri ugaruka mu Burundi wabona ko rufite inkomezi ngo gaze gukora mugabo rubura rufite ama projet rufite imigambi mugo rubura aho rushobora kwexploita ayo ma projet yabo kubera novuga milie novuga nzihonema aho baba bari hari defavorable kubera novuga ibicanke ziriya mugabo urabona kugwaruka ni kibazo gikomeye cyane ukabona yuko kugwaruka vraiment ruri mu barabara ukabibona neza ukabona mu mazile cyakina ngaha mu gisagara cya Bujumbura dusanzwe dutuye ukabona yuko kugwaruka by'ukuri ruri mu barabara ukabona yuko atava de sortir ufite kubera leta hariho ingufu ikigeza gukora ikere kugwaruka ikigisha ugwaruka ikongera ikorohereza ugwaruka kugira bashobore gushinga mu mashyirahamwe kugira bashobore kwisanzura bashobore gukora igihe kitabayeho rero kugira leta ishobore gufata iya mbere ivuga ati reka tubereke aho bashobora gukisha ugwaruka nabo biragoye kugira bashobore gukora bwisanzuye no gushobora kubona aho bashobora guhera leta idafashe iya mbere kugira bashobore kubereka kubadosohotse muri ibyo bibazo.
Yego nta gihugu na kimwe ku isi gishobora gutera imbere abakiri bato cyane cyane abize batagizemwo uruhara mu iterambere mu gihe abakiri bato muri Afrika na cyane cyane mu karere kacu no mu Burundi badashobora kuronka akazi kazoza kari hehe mwitegereje Didas?
Yaba nk'uko umugenzanzi Lionel bivuze turategereza kuba leta igashyiraho uburyo bw'ukuntu batangura bwaje niko ndaziweza ndabifata ukundi mukundi avuga nti ubwa mbere leta nibyo irigisha mu nyigisho rero twagiye turabona ngaha mu Burundi twabiraba cyane cyane abantu bagapfira mu nyigisho twe twiga nk'uko umengo tuzoza mu biro ku buryo rero tutahinduye ingendo abantu ngo abone yuko niyo uri kuriga utegereza ku byo biza aze bikubeshyaho utarindiriye kuzoza mu biro utazi wabisizeho ariko rero intambamye ni nyinshi ubwa mbere inama mizambe ni kwenye kwaruka wibuge tuwa nukulawa na leweza uku ushora kushinga mashira amune aina tukituma na wea sindi nao usanga wa sindi vio mviro waza kulala ukasanga mikuunze lezi chono hano ugambele wazo se vishoboke nukuga amefiku wala tukuyuki inyini kwaruka inyini uziwa shazona ndi kwa na wakubacha tukuyuki uzivu ndelela ukutiri ndelela lero nuko twoja hamwe tukabona ibibazo biduhanze hanyuma n'ubudezo ko leta twohereza leta nayo urumva mu bisanzwe tuza kuyisaba tubiriye kuri twebwe nyine tukashinga amashyirahamwe tukashinga amakoperative tukashinga amasosiyete ariko ubwa mbere tubanze twitegure mu mutwe tubone izo dusaba ubwo mu mashyaka kubera ati none mbi ni ugufasha iki ni ukubanza ubwo tukabwira ibyiyumviro byo kubona ko tuza gushinga ubuzi bwacu gutyo rero turatwiyumvira dushobore gutera imbere.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Thierry, uratwumva? Thierry, uratwumva?
Ndawumva neza
cyane. Ego irindi zina nahuri
ni Ayisaki, hanyuma ndi i Bujumbura mu Burundi.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ikiyumviro Fidel.
Ego
Nanguru bwa mbere ndamusaba tumire hanyuma Fidele mwakoze cyane kubera ko kino kiganiro gishitse mu gihe kibereye kubera ko iyo uravye ibitekerezo bishomere biri mu gihugu cy'u Burundi urabona ko intambwe ni ndende kandi ariho ari karavuga ngo leta ngo itere intambwe iyo ugiye kubyiheza neza ukaraba urabona ko leta yaragize intambwe kumbure ntiyayisozire nk'uko byabwirijwe kumera ashaka kuvuga iki uravye inyigisho ubu zitangwa mu mashuri y'intango ukaraba izitangwa muri za kaminuza urabona ko ibyo sisiteme y'ukuvuga ati abanyeshuri batahure ko babwirizwa gusohoka amashuri batabaze gushinga ama entreprise yabo cyane cyane ubu basimikira kuri entrepreneuria urabona neza yuko leta yarasizemo akigoro gusa icyari gikwiye kubaho ni kino kintu cy'uko bano bantu ko basohoka batagira experience basohotse amashuri ubwo baba bafise ubushobozi koko bwo gushobora kwishingira ama entreprise icyo wowe nicyo umuntu yoraba akabaho n'imiburiburi mu gihugu cyose imigwi iviri irahimiriza urwaruka igwankagira n'imiburiburi igashobora gukurikirana ingene urwaruka rukorera mu entreprise yago ruba rwashinze cyangwa ikarufasha kugira ngo rushobore kwiyumvira ibyiyumviro bishobora kugira aho birushikanye ubundi hariho utivuze neza ngo dushinge amakoperative iyo ugiye kubiraba Fidele ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi urabona ko urwaruka rumwe rumwe ruramaze gutahura ko akandi katabwirizwa kuva mu minwe ya leta nabwo rushobora kukikorera kakabaho mugabe ikibazo dufise ni nayo ntambamyi iboshe urwaruka nk'uko umwe wese arondera kwibako nako kwibako usanga bigoye bitari ibintu bishwiragiye ariko iyo ababoshize inguvu hamwe usanga n'ubushobozi bwabaye bwinshi bagashobora gushinga ikintu gikomeye bakanashobora gutera imbere nibwira nti rero ubu barabitahura ariko gusa impingira cyari ndende bivuye ko ubwa mbere urwaruka rwo nyine ntiruragiduka ngo rushobore gushyira hamwe kubera ko bose babona ko umenga bokwibako hanyuma icya kabiri leta igikorwa yatanguye urabona ko ntiyagiheraheje neza ngo ishobore gushyigikira urwaruka rumaze gusohoka amashuri kuko urazi nka fondamenta rubona hasohoka abanyeshuri bato cyane murakoze cyane Fidele
murakoze yari Thierry yaraduteye akamo Lionel Ndayizeye kuri icyo cyimvuro cya Thierry muhavuga iki
bakaruhereza imitahe bakaruhereza ibisambere cy'ibindi reka tuyitonkereze kugira ishobore gukora ugakana ubohe dishuri atati nakina ushiseko kuko nakina vuga dishura gukorera ahantu anzi honema irideka zohabe nirikunda umanza kuraba anzi honema
yego
zohabe ugashora dushinga imigambi yawo.
Okay, urakoze. Unda dutaye kama ni Irambo na Pierre watumva
murabane shabakoro.
Yego, muhamagaye muri he?
Turi Kigali mu Rwanda.
Yego, mufisa kabazo cyangwa ishimviro?
Nirano ku kiganiro mwatanze.
Yego.
Ndashimira cyane ko mutugeza heza nkuru. Ndashimira kandi uburyo mwamwaduhamagaye mwamwitanze. Kandi ngo nyamukuru ushaka gutanga, ndatanga nirano ku banyeshuri barangiza ku rubyiruko rurangiza tubona akazi. Kubera ko turi mu bihugu bikenye muri hano muri Afurika biri mu nzira y'amajyambere, baraduza ibintu by'ikoranabuhanga cyane, kandi ikoranabuhanga ntabwo ritanga akazi burya abakoreza ariko urabona tuzi turiho. Ugasanga nko mu nganda bari gukoresha za robo, ugasanga abakozi bariko baragabanuka. None kubera icyo badakora ibintu bitanga akazi aho kugira ngo bahe abantu bakabona abantu babona imirimo, aho kugira ngo baduze iryo koranabuhanga, ahubwo bagashaka imirimo y'urubyiruko akazi. Na nganda naruganda ushobora gusanga rufite abakozi 200 cyangwa abakozi 500, ingorane niyo ngiyo.
Yego, murakoze.
Byo bubaka inganda zarangira ngo zitange abakozi 500 cyangwa 1000 urubyiruko rukagenda rubona akazi. Naho kuduza ikoranabuhanga n'akazi gatanga mbona nta nyungu ihari kurema, ibintu bizicara bigenda gutyo n'akazi baronka, kubera ko naho kari bagenda bagabanya abakozi kubera iryo koranabuhanga rigenda riza, bazana imashini za robo, bazana ibiki bikora akazi abantu bakoraga, abantu bose ugasanga batakaje akazi. Urugero ndaguha nk'amakarita yo kwinjira ku mamodoka, imiduga binjira mu modoka, abakomvayeri bahebye akazi n'abashoferi bamwe baheba akazi. Ubwo ikoranabuhanga sinzi nimba ari cyo ibintu bizakemura muri Afurika. Uburyo natanga ni ugushaka akazi gatanga akazi k'amaboko mu nganda, nimba ari amatelefone bajya gufunga telefone bagafunga ibyo ngibyo n'ibyo bya pushete za telefone, bagashaka akazi kanini kugira ngo urubyiruko ruve mu bushomeri.
Kandi
bigumya gutyo urubyiruko rwo muri Afurika rugera mu bushomeri bazaguma mu bukene.
Murakoze. Icyo kicimviro cha Irambo na Pierre Didas muhavugike.
Kicimviro cha Irambo na Pierre nje nuse ko byavuze tiretse kiragerageza gutanga ubumenyi cyane cyane hereye muri byamara bitama ecole fondamentale ngaha mu Burundi, ndabwo ndavugiye ndura kaminuza ni viza gose, ariko rero gushaka iyo kwisaha nta twira ngo de aracari ingorane ubundi abo bantu baye forme bigisha izo nyigisho za entrepreneuria baza kuzikoresha hehe, nibihe bikoresho baza gutanguza? Umva yashaka gutangura nkuko yabiko babivuga, batangurira mu kirere cyane batangura ata buryo bafise. Nicyo gituma jewe kizakemera mvuge ko cyane cyane inyigisho ni nziza ariko nzijyane n'ibyo bakoresha. Uzeye akoresha no kuvuga na mvuge ku cyane na leta nibyo nitanga inyigisho, hanyuma bwa mbere aba ugwaruka nago sunyigisho zifate nka nkama kongera zishire mu ngiro zikiri kwa izako, hanyuma hari habandi batanzwe batanga amahera aho bavuze na mabanki madaya bashaka kwisa mu Burundi nta yashobora gutanga ingurane udafite ingwate ugwaruka nago umva ntango wafise. Aho je byo mbona hoba uburyo bwiza uko leta ivugana n'amabanki ikavugana n'abayifasha kugizo ngo ateri ko wo kuriho zivuga kugwaruka tazo zifise bakarondera ku muteza imbere hari amaproje mesha kuba ngaha mu Burundi ari ugiye kuraba ayi isunga iterambere ry'ugwaruka si menshi, rero muze twokora ari navyo twosaba n'ayo maproje cyane yokora ugwaruka bw'umunsi agahera mbere n'ahera kuza kubahiriza amafaranga ahubwo ari mu nyigisho n'ibyo bazoshaka gukoresha kuko bashaka kuba warize ibintu ukabura aho utangurira n'aho uhereza. Ariko rero nabo nyirwa nkavuga ngo ugwaruka muja hamwe akarorero ni twebwe twe ishyira mu kurishinga iyi papadi kiyago twabise muri kamwe university, hanyuma tuja hamwe twatanguje ibyiyumviro n'amahera yari arimo muri make kaka bursa bara batanga niko twashoboye kurironderera kwemererwa imbere y'amategeko. Turakora turamenyekanisha n'amahera make make cyane cyane ibyiyumviro gushyira kuri izango ikabivuga yashyira kusaba ko ariko zankadra ya mu byo burimye n'ubushingiye dukekeje amakoperative ashika ane umuntu arazine ariko amafaranga yavuye muri twebwe twa twashobora gusigura umugambi twasigurira abandi uwo mugambi bakawumva rero cya mbere ko bazagira icyiyumviro abantu bakaja hamwe bakiyumvira no ku bandi
murakoze hari n'ikivugwa ko akanovera ku kinyigisho zitangwa mu mashuri gasana kagabanutse ibyo byo ntibyo babigara ni ingaruka ku bijyanye n'ubwo bushomeri bw'abakiri bato
icyo ratini kiriyo ariko ubwa mbere kubanza kurambi kagabanutse kubera iki haruzi kugira ngo akanovera kawai kake ariko kabandanye umba tukuzwa wilaba aliku bini nchitanyi ni igwile na javano kwa kato hebo mwotu kitu wabibone igwile na javano nukufuku ishure mumisi ya hela hali wa manye ishure jakira manye ishure kukikari menshi kwa sana humi ishure mwari mwisi ya nami longu munani aliku mumisi ya hela ishure ya lefisa manye ishure ya kupa jakira hali hakati ya milongu ino watano na milongu ino umba nucho gwile na javano ishure ego nivyo leta ilikila kula kigo kanini ya gosu ukuguza mashure mu gihugu ariko none bikoresho navyo bivehe mbarero tukajya kanovera diva kuri vinshi yava ku bikoresho cyangwa umbwa ugasangana ariko bariga ari bisaba ko bagira ama bikogwa ku byo bize ama bakabura ibyo bakoresha umba byose rero mba ni ibintu bifatiye mu buryo bwinshi rero bashaka kugira ngo bigende neza yohera hasi aduka n'umunyigisho zihari bakisha abantu kuja hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere murakoze
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Nduwimana Kennedy uratwumva ego uhamagaye urihe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo canke intererano
jewe intererano yiwanje ni kubijanye n'ico kibazo cyo gwaruka kubijanye n'akazi
ego
kujanye nakazi ugwaruka nabwo nyene rurafise uruhara mu bitajanye mu bijanye no kurondera akazi kuko ugwaruka guhururaga akazi cyane gose cyangwa kukubwira ngo je ko nizi kintu kifi no gikora ngo nizi kiriya ngo kirya zino gikora ugasemeye ngo umuntu ategerezwa kuba yokora ibintu yize nawe ntamenye yuko ibihe birahindagurika kandi ikintu giteza imbere umuntu ni umugisha Imana barahaye umuntu cya umuntu akora nico kimuteza imbere mu byanze
murakoze aho muhavuga iki Lionel
ego Kennedy abuze ikintu kiri gikomeye kandi kibaho ibintu by'ugwaruka mu Burundi cyane cyane ahafatiye aha mu Burundi negereye ahandi cyukuri urabona yuko hari ugwaruka rumeze nk'uko hari ugwaruka abafati jewe narahejeje kaminuza ya mu Burundi rakazi kaba yabaye ahantu ashobora kwirirwa akakubwira ati jewe ku cyo nize sinoshobora kwicira aho hantu kuko sinzi ko babara nabanze ko nemasije ahantu no basuzuguritse ndabye ahantu ibyo nize ndabye amashuri nize sishobora gukora aka kazi nshobora gukora akazi k'ibihumbi 180 sishobora gukora akazi k'ibihumbi 100 mugabo aho nagira mvuge yuko hariho rumwe rumwe rwamaze kujijuka hariho rumwe rumwe rwamaze kujijuka kuko murabona yuko hari abantu ngaha bahejeje kaminuza bahejeje na kaminuza ahantu i Bujumbura ubona yuko ariko arakora ca kimwe no vuga ni watchman ikim abasiti siti security ugasanga yirigwa ku kazi ugasanga aja ku ishuri yirigwa atunja ngo ta entreprise ngo ta abantu ugasanga siye ku ishuri nokuvuga yuko uwo yamaze kwa avansa ego hari bamwe bagaya akazi mugabo n'abandi bamaze kwa avansa bamaze ku develop bavuga ati reka nkore kugira ngo nshobore gushika hariya mugabo kugwaruka rero rushobora kugaya akazi nagira ndakubwire yuko ya experience basaba petete ha hantu haga nta kintu kibura no vuga igifasha umaze kubona yuko ushobora gukora akajya gatoya toya kajya kazi gatoya niko karondera kaniniya kuko gwaruka ngo barugaye akazi no munsi ejo gokora ako kazi kaba yabaye gato gato kuko ejo naho ruzokora kaniniya ego abo barabayeho umuganagenda kubwire yuko hari abamaze kwa avansa bamaze kurengera ibintu nk'ibyo bashobora gukora akazi kariko kose ibyo bibaho ngaho ibijumbu
ego dufite kandi Desire irindi zina nahuri
ukundo
uhamagaye urihe
muri Bujumbura
ego ufite ikibazo canke intererano
ndambere ni intererano hama ndi bubaza mu nyama musanzwe ibyaye nakazi mu Burundi canke muri Afrika nko muri rusange ugwaruka ari gwinshi ni kintu no mufuzanga marita mwamwe muri Afrika bigora gutunganya neza kuko usanga ugaruka gwesh ataka virusise uno munsi ndo navyo usanga ari ama impact amwamwe bigaruka bishira habona byare ko byiza rero habaye intunganyo nziza dukagwiye ku buryo abagakenera bake ndabona ko kakaba kenshi niho ho bari intumbero nziza yuko ugaruka ashaka kugira kampanye navyo akaravuga ngo hari abantu ubusanga bimenaguza akazi kenda ku manje ndamusaba gushashira ahagaragara amazina abantu bamwe bamwe ushobora gusanga babahaye ibyana akazi bakakanga kuko ubusanga muri nkawe ugaruka gwenshi guhiga uri concentre muri enseignement pédagogique anaho yigire burakaze kare kare iyo mugabo nakabonetse usanga kadatangwa mu muco ahubwo rero twashaka dusabe igihe bishitse by'akazi akazi kakaboneka leta kakagwiza yakabonetse kutanga mu muco nigatangwa ku kamwana wa mama murakoze
murakoze didas niragira ibyo byo gutanga akazi bitari mu muco n'ikibazo mubona gikomeye cyane kuri abo bakiri bato
egome okabisuze cyutanga akazi kare mu muco biragoye abantu yamaze kuba benshi umwe twari ko turavuga nani kuno ni byo bisunga bitari byinshi amaze umuco gihe basanga mwaho ni byo bashatse basanga ubusa bitani bisambo icyo gituma bigoye ko kumenya ko abantu ni benshi bize kandi bicaye uretse n'abize n'abicaye gusa bize hari n'abandi bagenda bakora ubudi bugahera hanyuma hakabaho ubushomeri nibyo hari aho ubuzi butangwa ku mugaragaro n'ahandi wumva ko ubuzi binjije cyakuragira zimwe ngenda mwemye nkaraba nk'abagize bahamagaje akazi ugasanga hadi poje nk'abantu ibihumbi bitatu hadi poje nk'abantu ibihumbi bitatu hakenewe umuntu umwe cyangwa babiri urumva ko ari ikibazo gikomeye ababuze bagenda bavuga ati turabuze ibindi nabyo karavuga byo uko benshi bize ibintu bijyanye no kwigisha ego nibyo mu minsi iheze dore byose kuronka akazi ko kwigisha ariko uko abantu bagwira uburyo bukagabanuka no muri leta usanga bashobora kwinjiza mu kazi igitigiri gito rwose kijya gituma niho ndakubwira haca haba imyisungo myinshi ugashobora gutora iyariyo kuko kwishyira ku mugaragaro byose ntibiboneka rwose nuko rero ndabibona
mwitegereje none leta iravuga ko abakiri bato babahejeje amashuri cyangwa n'abadafise akazi n'abatize batezwa kwimenya bakironderera imirimo ibateza imbere nibihe ishikiriza iyihe migambi kugerageza kubafasha gushiraho uburyo buborohereza mwako muravuga ibyo bibazo byose nko kutaronka amadeni mu mabanki nshobora gushiraho amashirahamwe taronsi deni cyangwa udafise ingwati nibihe leta gushika ubu imaze gushira mu ngiro kugira yorohereza abo bakiri bato
ngome je mwangirwa mahigwe yo kuja mu manama mwamwe aravuga ko yashiraho ikigega kizoshora gufasha abagwaruka ingwati ariko nibaza ko bikiri mu nteguro bitaraja mu ngiro tatanga kuja mu ngiro ariko naho nyine nabo shiraho ndiko ndarabwa ko kurutungana ni benshi tumvikane ko ibanki imwe itashobora kubikora yonyine nawe icyo iyo banki yojaho ubwire ifashe ugwaruka ubutaza kubaho n'izindi kaba nyinshi kugira ngo bashobore kuronka ari benshi hama no kwaka ndetse amafaranga yaba ngo ibanki ingurane icyoroshye bishobora ko bikoresha mu mugambi mwiza ahubwo inyuma yuko ufata ingurane hari nyinshi bateza kubona inyuma inyinshi zo mu ishuri hakabaho gukaririza ubwenge ugwaruka mu bijyanye n'ibyo bagiye gukora mu buzima bwa minsi yose kuko nashobora gukora bose kimwe aho usanga karadandaza aho usanga karakora mu za protection de l'environnement aho usanga karakora mu bintu byo guhingura umva twese naho tuba twarize nitwojya mu gisata kimwe kujya mu bisata byinshi mu bisata byinshi rero nuko nkuko yabivuze barasaba uburambe mu kazi rero ubwo burambe burongera uburyo bw'ukuntu ubwo burambe buzaburonka cyane cyane nko mu mashyirahamwe hari amashyirahamwe azongo bikora akaba afite n'ububasha bwo gufasha kugwaruka kumenya kwitunganiriza imigambi urengeza inyigisho biga mu ishuri gusa kubera nk'aho umwanya muto bagashobora kubigisha izindi bijyanye no gutunganya imigambi kuko inyigisho si zimwe bakavuga ngo entrepreneuria irimo inyigisho nyinshi cyane cyane ari muri bintu by'uburongozi bwiza ari bavuga ati kujya hamwe bishin barabona kamaro kujya hamwe icyo bateza guhera ngaho nyine bakigira abantu kujya hamwe hanyuma n'ibindi bigakurikira.
Murakoze Sylvestre uraho
ndaona kubaho
irindi zina nahuri yego irindi zina nahuri
yako akake ndagusinyererano
yego
inerano yanze ugaruka ku Burundi nuko kugira ngo lukure imirimo yo abantu babayobya bakaguma bajya mu bijyahuye n'imigambi y'igihugu
mwobisigura gato mu majambo ibyo mushaka kuvuga
ibyo nshaka kuvuga abantu barajujuta kubera ko babuze akazi urabona warasomye warize hanyuma ugasanga gukira akazi ushobora gukora kandi mu Burundi hari ubutunzi bwinshi hari ba enjeniyeri barigiye ubuyanjeniyeri barigiye ubuganga barigiye gusomesha ugasanga ako kazi ntikaboneka kashatse abantu benshi abo bantu ugasanga ntibashobora kuronka akazi bose mu Burundi hari ubucyari hari natura barimba sakereti ugongomanga hari n'ibindi byinshi cyane bashobora gukora ibyo bintu ntibisobanuka ngo wagire perezida ashobora kubitanga ngo ugwaruka rukora ibyo bintu hanyuma
murakoze
none kugira ngo Burundi habe amahoro nuko ugwaruka goronka kazi bakareka kujujubisha umuntu yifite amafaranga aramugufaranga dukira ngo byende kore biriya bi bakareka gukora bi kandi hari byo mufasha kugira ngo baronke imirimo bakora mu Burundi n'ukuri hari ibintu byo bashugwaruka batarinze kugira amashyirahamwe bakaba ibyo bakora birahari byinshi.
Murakoze turagushimiye Egide nawe nyine aratwakuye Egide uratwumva
yego ndiko ndabumva murakoze cyane
mwatubwire nini zina naho muri
jeni twa Egide Harerimana ndi mu
alo turamutaye ku murongo wa telefone Egide tugaruka kuri iki kibazo cy'ubushomeri bakiri bato bagize ikindi kinini cyane mu karere kose ka Afrika mu gihe abo benshi batariko bararonka nk'ubwo buzi mu karere kacu k'ibiyaga binini mu Burundi ntibazo hava bamera nk'abo tuzi bava mu bihugu byo muri Afrika yo mu burengero bariko bafata inzira ija iburaya benshi bagaherera muri Sahara no mu mwibahari Mediterane mu bizotuma ibihugu byacu bidashobora gutera imbere muri Afrika ico kibazo mukibona gute kibandanje ko mariko muravuga igwirirana ry'abantu niko mvuga Didas muri iryo shirahamwe ryanyu Papade rikwirikirana igwirirana ry'abantu ubu Burundi buvuga ko bumaze kurenga imiliyoni 10 z'abantu kandi ku imyaka igenda niko ivyo bitegerezo tera vyiyongera igwirirana ryabo bantu azizwa rimwo igwirirana ry'abakiri bato mu gihe ibibazo turiko turavuga bihari ubu bizotera vyiyongera mu gihe atagikozwe niki he mubona. Alo Didas Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Murisanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri
Colorado,
leta
zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa
abatumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa, nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, abatumire twa twabataye ku murongo wa telefone, ariko turamaze kuronka Lionel Ndayizeye yagarutse ku murongo wa telefone. Lionel, witegereje abakiri bato twako turavuga ko bagize igitigiri kinini cyane muri Afrika, kandi ku imyaka igenda niko bazokwiyongera mu gihigwirirana ry'abantu ritera ryiyongera muri Afrika no mu Burundi. Bavuga ko abarundi bamaze kugera ku miliyoni 10 nimba batarenga. Imugihe cyo kibazo cy'abakiri bato kubyereke kuronka akazi gikomeye kibonekeza muri iki gihe, uko ibitegeri bizogenda byiyongera ku bakiri bato mu myaka iri imbere, niko kizotera gikomera kurushiriza abarundi. Abakiri bato ntibazohava babuze iyo baja niyo bava, bafata inzira y'ukugenda mu mahanga nk'abo tuzi muri Afrika yo mu burengero, baca muri Sahara bagaherera mu nzira benshi no mwibahari Mediterane. Nikiremwe mubona kuri kazoza mu gihe cyo kibazo kidatorewe inyisho?
Ede cyane murakoze cyane. Erega navuga yuko nungaha mu Burundi navuga yuko atari muri ibyo bihugu gusa, nungaha mu Burundi muramaze kubibona yuko bishika ugasanga muramaze kubyumva amakuru mbere, ni nayo n'ubu tuguma twumva ukumva yuko hari abantu bavuga yuko ari kugurisha abantu. Rero igihugu kimaze gushika ngaho hantu urabona ko ariyo dutera tujya, no kuvuga iki, no kuvuga yuko jewe nguma mvuga leta, nguma mvuga ya leta, leta hari abantu bavuze leta bacumva kumengo leta ari ntiyo kora isaba bikomeye cyane, mugabo kuko nyine bavuga yuko leta ni piston, ni leta ni kintu bikomeye bivuga ati twebwe reka ducishe ngaha iyitiyo kugira umuntu yiburukiye hariya, ibyo leta ni igitegeza kubigira. Urabona yuko aha mu Burundi n'ubundi tugaha mu Burundi kugwaruka, urabona yuko benshi barasohoka igihugu bakavuga ati reka tugire uku kugira ngo dutume dupfira hariya kugira turabe ahantu bavuga hari ubuzima buri meyere gusumba. Iki gihugu novuga ko ari nka president, igihugu ni campaign for development, ni igihugu novuga yuko kiba gifite novuga ibikorwa byinshi cyane kugira ngo ishobore gushika, kugira ngo ishobore gushikaho ibindi bihugu bigeze. Ibyo nabyo urabona yuko hari abantu benshi bavuga ati abanyamitahe barakeneye koroherezwa aha mu Burundi kubyo bashoboye gukora. Igihe igihugu kidashoboye gufata iya mbere koroheza abanyamitahe, abanyamitahe nibamara kuza kwa complaint entreprise ngaha mu Burundi, niho ubu gwaruka nabwo dushobora kugira voie de sortie, kuko atereka dushobora gukora hariya n'aha na hariya. Ngo mvuga ya leta nyine, igihe leta idafashe ingamba yo kugira ishobora kugira tugire uko kugira aba bantu baze bashobore kuimplanta abantreprise bashobore gukora ibikorwa bitandukanye mu Burundi, kugira kuko ibikorwa abanyamahanga baje kuimplanta ibikorwa mu Burundi abanyamahanga baza kubikoramo, ni rwa gwaruka niba Abarundi baza kubikora. Nk'akarorero jewe namwe ndatembera mu ntara imwe ya Cibitoke, narabonye hariho ahantu kera bahora hari bahora bakora ibintu bya novuga lekeli no amata, hari ibikorwa bambwiye yuko hakora abantu 5,000. Mugabo uno munsi harahise imyaka 10 aho hantu hugawe. Rero uwe nyene nyere kuhatanguza yaraje kugira atanguze ibikorwa leta imusaba mananiza. Kitimajine ahantu ubwa mbere hakora 5,000 by'abantu, mugabo aragarutse kushaho mutahe leta imusabye ibikagenda. Uwo muntu yari umunyamahanga arisubirira inyuma. None ubwira umbwire yuko ubwo gwaruka mbwira ingufu bwokora kugira aho hantu habandanye hakora wa mugwaruka rwe mu ishuri. Harabye nyine umutahe azanye amafaranga cyo kwinvestisa, agusabye terrain, agusabye umupunguzo makori, leta imudugurije ko makori. Leta n'igiti ikirafasha kugwaruka kugira ubwo gwaruka rushobore kuva mu ibarabara, rushobore kuva mu mazu ahantu genyegeje, kugira rushobore gusopa abo bantu basohoka igihugu bajya kurondera ubuzima. Yukuri leta nirabe ifate ingamba, ntabwo mvuze yuko leta ishobora guhereza akazi gwaruka, mugabo niyorohereza abo bantu bagomba kuza kwimplanta, kuza kwiyesara mu Burundi kugira bashobore gukora, kuko dushobora gutambuka tukiri indoya. Nibamanze bemere aba bantu barashobora kudufasha kuduhe akazi abantu, nuko hariho umuntu yambwira muri Tanzania ati barareka abantu bakazana imitahe niko bakaba ari kurako makori, niko bakaza gukorera ngaho mu Burundi, bakaza gukorera muri icyo gihugu cya Tanzania. Ni kintu kuri president pota cyane, urabona ariko icyo gihugu kiba cyumviriye kugwaruka, ariko cyumvira ku makori.
Murakoze. Lionel Egide agarutse ku murongo wa telefone. Egide uratumva?
Niko ndabumva.
Yego. Aho irindi zina?
Irindi zina ni Twarera Imana.
Uri Burundi?
Ni Burundi mu ntara cy'Itoki.
Yego, ufite icyumviro canke ikibazo?
Ufite icyumviro nagomba gushikiza ko inde bijanye no kwiteza imbere kugwaruka.
Yego.
Jewe ndugwaruka na jewe anashaka ndumwigisha gabo nuko umuntu ahavagwa mu ntumbere kuvuga ku mengo ni bijanye na politike mugani politike ku bijanye no kugwiza kazi na cyane cyane kugwaruka wihoje rero ugwaruka bwo Burundi uno munsi ubwa mbere ho imbere y'uko leta yame bishikiriza yuko ugwaruka rubwirizwa kumva yuko ari rutegerezwa kwiteza imbere rugafata iya mbere mu guhinga ibyo bishobora kwibeshaho ni byiza ariko nagomba ngaruke na cyane cyane ku karere turimwo na cyane cyane umwuka wa politike uhai ingene urubuga rw'akazi rumeze umwuka ingene umeze ko bari umwuka washobora gutuma ugwaruka rw'igihugu rushobora kwiteza imbere uno munsi ubiravye biragaragara yuko icyumviro cyo kwiteza imbere mu gwaruka kirashobora kuba gihari mundabo bivanye n'ingingo zicanke ziriya zifatwa cyangwa ningene ku rubuga umuntu ashobora gukorera ko uko kwiteza imbere nk'ugwaruka rumeze biragaragara yuko bitorohera ugwaruka rw'i Burundi ikigaragara nuko naho kuba ari agateye gato ushobora gutanguza bivanye n'ingene mu Burundi hameze ngene amakora atozwa ingene umwuka wa politike umeze usanga kesi na kesi uri kutera uje inyuma twe turi bagiye abanyamitahe bobo bigaragara ko uno munsi aho kugurura amahinguro mato mato aho kuyugurura uno munsi abandanya yugara bikagaragara yuko rero ugwaruka i Burundi rutagira icyo rukora ubandanya rutera imbere ibyo ndabivuga ko nabuze nkinaje ndumwigisha nahejeje mu mwaka w'2015 muga gushika uno munsi harugwaruka rwinshi twahereje rimwe mu 2015 mu 2014 bahejeje muga uno munsi batagira icyo bakora aho usanga umenga imisho kugwaruka mu Burundi no guta igihugu no gusohoka hanze kugira ngo baze kurondera amasumiro hanze iyindi ngorane nayo ihari ni mu ndongozi z'igihugu na cyane cyane kuva hasi gushika hejuru aho nige habonetse umunyamitahe agomba kugira ngo atanguze ihinguriro bigaragara yuko uwo munyamitahe naho yo bagomba gushira ihinguriro ryiwe mu karere runaka yakwa ibitagenda bigatuma uwo mutahe wiwe abusubiza inyuma biragaragara makino gihugu aho mvugana cyane cyane ndaba karere ntererejemo hama hari washikirije ngo ubutare twitwa mu ntara cy'Itoki ugabo uno munsi ubiravye kubera ko ugwaruka rwabuze iyo ruva niyo ruja bamwe baraza mu ntu mbere yo kwiba ubutare na cyane cyane bakurishije ubuhinga atari ubuhinga buteye imbere ubuhinga bwo guhiga ingene baronka maramuko ariko utwo dukoresho bakoresha birirwa bariruka n'abajejwe umutekano babiruka kwabuza bikagaragara yuko nubwo butare bushikirizwa mu Burundi by'ukuri mu Burundi atari umurundi wari wese ashobora kubushikira aho usanga yakomananiza yamayirukwa ko asabye ibiturire hirya naino kandi kumbagura amashyirahamwe ubwaso amashyirahamwe n'amashyirahamwe by'ukuri abayagira icyo bayasabye cyangwa abafise mu kuboko kunini na cyane cyane afise mitahe bama basaba abo bantu bariko bagomba kwiteza imbere ibitagenda bikagaragara yuko urubuga rw'ubutare mu Burundi rwugaye cyane cyane rwugurura uwo kumbure afise icyo ataga hejuru cyangwa afise icyo ashobora gushikanira ubutegetsi
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga gishimikira ku bibazo by'abakiri bato aho turi ko tuvuga ku kibazo cukubura akazi mu Burundi ku bakiri bato Didas mu byavuzwe na bamwe muri aba ariko baradutera akamo bavuze nk'uko abashaka gushinga nk'amahinguriro mu Burundi b'abanyamahanga bashaka kuzana imitahe bahura n'inzitizi ijanye n'amakori n'amatagisi mu bituma bata icyo shaka cyo kuzana amafaranga mu Burundi mu gihe nk'abanyamitahe bo hanze bagira ibibazo nk'ivyo ntimubona kubari hagati mu gihugu nkabo bakiri bato bafise imigambi gushira hamwe ashira hamwe bo bibagora kurushiza mu gihe amatagisi abari hejuru cyane amatagisi tukaba tuzi ko ari nzitizi kuvyerekeye ukwiteza imbere ni yetufa ntuze yo esprit ya entrepreneuria mu bivuga kwi
sewe cyano bivuga ko gambere no vako kugaragwareta n'ubwizo leta ariko yagerageje kugira kigoro cyane cyane bijije mu kigo bita api ubwambere babara bakoresha umwanya munini ya gose ugushinga ishyira hamwe ariko ubu umwanya muto ushobora kugenda ukazurishinze ukanajya wishinga ku mafaranga ibihumbi 40 ariko ubu byarahindutse byatangiza guhinduka biraduga agera ku 140 barabona ko umurindi wo gushinga amashyirahamwe ubaye muto basarasubira babisubiramo bavuga bati bagaruka kuri amafaranga ibihumbi 40 hama rero ku bijyanye n'abanyamitahe bo hanze ahubwo jese nabibona mubwo buryo gusa cyane cyane ahubwo ukuntu igihugu cy'urundi cyifashe ku bijyanye n'umutekano urabona ibintu bijyanye n'ubwiteza imbere bijyana n'umutekano mbega umutekano umeze gute mu Burundi ibyo byose rero uko umutekano umeze n'abanyamahanga nibyo icyo bavuze cyo kuba batoroherezwa mu mitahe yabo birashoboka mbwa ntashyirwa ndagira kugira ndabibone neza ariko birashoboka uko bishoboka rero ni nk'uko bategereza kuraba uko byogenda uko byogenda cyane cyane genda bibona yuko umutekano ikibazo cy'umutekano duhereye ku byabaye 2015 gushyika n'uyu munsi byatumye ahubwo abantu benshi basubira inyuma n'amashyirahamwe atashingwa neza hama ashinzwe nawe nyine ugasanga n'abari bayafite ahubwo yateye ahomba kubera ko ukuntu biko biragenda kuduga kw'amadolari si muze kugaruka gusa muze mu gihugu muri rusange rero bigenze uko byatumye nagwagwaruka nago nyene waba akazi muri amashyirahamwe ugasanga amashyirahamwe nayo yamaze kugara kubera itombo cy'umutekano muke hanyuma leta bigenda ibindi bizagiye biragenda kuduga kw'amadolari hari ikindi kibazo avuze kandi gikomeye ibijyanye n'amataxi amataxi nk'ibyo amataxi ugiye kubiraba cyane cyane ku rwego rwo hasi hariho nk'amakomini usanga yishingiye amataxi uko yishakiye ijoro agenda yibona amakoperative turakora ugasanga ayo mafaranga baraka ugasanga umuntu yatanguje akagambi kiwe ugasanga taxi wa mwaka ntibijyanye n'umutaha afise urarenze nacyo nyine ariko baragira icyo bita pedwari hari amashyirahamwe amwe abifashe akavuga ati ibi mubihindura mugasaba yuko niwibura umuntu atanguje akagambi kiwe abanza agatera imbere gato kwica akaza kuriha amakori amaze gushinga intambwe kandi naho nimba ari ugusaba kuriha amakori akariha amakori ajyanye n'umutaha afise kuko agiye kuriha amakori maremare umutaha iwe ugasanga yakoze umutaha akavamo ahomba niyo ntumbere rero genda yibona gutyo
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Claude araduteye akamo Jean Claude uratumva alo ego irindi zina naho muri
ndi Ngoboka Jean Claude merere mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda
ego icyumviro cyangwa intererano
maze kubashimira yano muri sanga kiza mutugezaho
murakoze
none ku bice cy'ikibazo cy'u Rwanda rwa Kiburundi nk'inama nabagira nkatwe urubyiruko rwo mu Rwanda akuntu twiteza imbere ntitubashe kugaragazwa n'ubukene cyane tubasha kwibumbira mu makoperative cyangwa mu misanzu duteza imbere nk'atwe urubyiruko ubwo wenda nabo wenda mbikumva yaba urugwaruka rwabo rwaba rufite icyo kibazo cyo kuba bari mu bukene bari aricyo kibazo kiriyo ubundi ikintu cya mbere ni ugukorera mu makoperative ikindi kintu bakajya inama nk'urubyiruko mu ntara zimwe na zimwe wenda urubyiruko rurimo narwo rukabasha kujya inama noneho bagashyira hamwe nk'umusanzu bakabasha kwiteza imbere bakajya mu myuga ndetse twishyura urubyiruko ubundi urubyiruko ni zo mbaraga z'igihugu ntabwo muvuga ngo urubyiruko wenda rw'Uburundi rwagira ubw'ubukene kandi arirwo rushoboye ahubwo rwo kuba rwazamura n'igihugu cyabo mu bintu by'ubukungu ubwo rero rwose abagenzi bacu twagomba kubagira inama yo gushaka ukuntu bareka ubwo bukene barimo cyangwa kuba bavuga ko batishoboye bugarijwe n'ubukene bakabasha ubwabo kwihangira imirimo bagashakisha ibibasha kuba byabateza imbere nk'urubyiruko rw'ejo bakajya nko mu makoperative bakajya mu mis
ubushakashatsi mu masosiyete atandukanye ni ibintu byinshi cyane by'ibikorwa bakoze kugira ngo rubashe kwiteza imbere. Natwe hano mu Rwanda tuba tumaze kugera kuri byinshi nk'urubyiruko. Nta rubyiruko rwo mu Rwanda wakumva rutaka inzara cyangwa ubukene kubera ko tuba twiyumbiye hamwe mu makoperative, mu misanzu, mu buhinzi, mu bworozi. Ni ibintu byinshi rwose, abantu bafite imbaraga rwose. Sinumva ukuntu bajya mu bukene pe.
Murakoze.
Ikereje igitekerezo cyanjye nari mfite rwose n'abo batumirwa babyumve ko bagomba kugenda bakigisha urubyiruko rwaho rwaruka rwaho rw'abaturanyi rwose nabo bakabasha kwiteza imbere bakatera mu ntera natwe twatwigejejeho.
Murakoze.
Kumva ariyo nama nabagira nk'abagenzi banjye kandi namwe murakoze.
Murakoze. Dufise kandi Samuel uri he irindi zina?
Nitwa Kwizerimana Samuel, ndi Bujumbura mu Burundi.
Ufise icyumviro cya intererano?
Ufise ni kibazo.
Yego.
Ari mugabo kirimo n'intererano. Bwa mbere bwo nabanza kuvuga ko mu bisanzwe ikibazo cy'ubushomeri bw'ubwaruka bwo mu Burundi ari kibazo navuga cyokora gutora inyishu, kuko ugiye kuraba ni uko ubwa mbere benshi baza ko ubwaruka afite ubunebwe ataco bagomba guhereza amaboko, ariko ntabwo nsanga ari byo. Ngerageje no guca nkira ku icyo cyiyumviro cy'uwo muvandimwe ari mu Rwanda avuze, ni uko kenshi nk'iyo mugiye hamwe mu rwaruka ungana ukuntu mufite umugambi kanaka ari nk'icyo mugomba gukora mugiye nk'ibyo by'amashyirahamwe, amakoperative cyangwa ibiki. Ubwa mbere cyo
alo turamutakaje ku murongo, uratwumva?
Ndabumva.
Bandanya, twari tugutaye ku murongo.
Twe ndavuga ko ikintu cya mbere gikenerwa mu bintu byose ukora na cyane cyane bijyanye no kwiteza imbere ari mutahe. Nayo nk'aya mabanki yo mu Burundi, amabanki yose akora ubudandaji ni menshi, ariko yose kugira ngo yumvishije ugiye kubaka ingurane ariko gicangura umugambi kanaka, ntibakwibwira ngo bakugurane, ko baca bibaza ko ushobora kugira nti uhomba. Kuko benshi abamaze kubigerageza benshi nzi nagiye hari ishyirahamwe muri kiyemu tugeze kubigerageza tujya mu mabanki arenga abiri y'ubudandaji tubereka umugambi bakawushima mbwa bakavuga uti ati mugiye muri kiri bashasha mutaragira baze ikintu kanaka donki irya nguzanyo wotanga irya novuga ko ari ingwati uha banki ntibigikunda. Icyo nisho gituma navuga uti mu gihe baba bagomba kurwanya ubushomeri bw'urwaruka mu Burundi ni uko nkumbure leta yoraba politiki zana na cyane cyane nimba ari nkuvuga uti bakagura bagahimiriza urwaruka nabajya bikimara amashuri cyangwa n'urwaya kiri hagufi bukajya hamwe hama bavuga uti nimba ari ibisabwa bakeneye nabikwiza akaba ari leta ikabafasha kugira ane kugataka ingurane kugira ngo mufate ya migambi yanyu mufite muyishyire imbere. Ariko kandi nahise bitaraba nicyo cyo gitegura yuko guhesha kuguma kuri ibyo na cyane cyane nko mara amashuri ati mbega ngume ndindije kidovamo nk'ibyo cyatumatise byo gusaba akazi. Nibaza ko nibyo two abo bikura mu mutwe nk'akaruru ugasanga niwe ndabibabwira cyo niga muri kaminuza kandi niga muri kaminuza ya leta ugapanga umugambi ukavuga uti mu myaka nimba ari itatu cyangwa itanu niba ndiko ndiga kaminuza ugatangura kaminuza ufite umugambi kanaka cyangwa ufite intumbero kanaka uvuga uti izoheza ishuri cyangwa nkora iki cyangwa narapanze kudeho cyangwa iki kugira ngo ibyo bikugore. Kuko benshi usanga ari ikintu badakwisangamo muri wa mwanya aba akiri ku ishuri atafata umwanya ngo atekereze yiyumvira ko nkumbura adaheza cyangwa nk'akazi cyangwa acakora ibindi kacu usanga rero ni ibintu agiye gupanga ari uko ageze iryo shuri bitari gukunda n'umwanya muto.
Murakoze, turagushimiye. Ibyo icyo cyiyumviro cha Samuel Lionel ndayizeye ukivuga kikwike ivyo vyerekeye kusaba ingurane avuga ko ari ikintu kitoroshe gusaba ingurane bank umuntu agitangura umugambi wiwe kanaka. Mbona ari ikibazo gikomeye cyane kuri abo bakiri bato nabo bagerageje gushiraho iyo migambi kwiteza imbere.
Ego Samuel avuga ikintu nawe navuze mu ntango yuko hari uwo rero yavuze bwa mbere ngo leta yashyizeho ingamba zikomeye barigisha imyuga entrepreneur yamugo ndamusigurira yuko icyo kidakwiye leta hariyo navuga leta ni ikintu kugira regulation ni kugira gutunganya ibintu hano abantu nabo bagaca muri voie iri izwi n'amategeko leta nyine iri kuyakurikirana igihe cyose leta itazoshira ikintu kugira ngo ushobe kujya mu mategeko ibintu byose bigiye kuba birimo anarshi nk'akaro rero ikintu kire cy'amakoperative nk'uko umuvandimwe wacu wo mu Rwanda yabivuze aha mu Burundi kintu cy'amakoperative ibintu byo Rwanda se yari yabitangije kuva kera kuko urabona yuko yari yabifashe nta makapita ati tugiye gutangiza amakoperative urumva yari proje urumva yari ikintu agiye gushyiraho kandi ibintu bifasha cyane ni ibintu byari ko birafasha cyane abarundi rero nubwo aho mu Rwanda bumva by'amakoperative leta ibisisemo inkomezi ibigishyiramo hagirako nubwo aho mu Burundi leta idafashe ingingo ibintu byose bitagiyemo mu mategeko bitagiyemo mu mucyo bitagiyemo mu rutonde imva haguma ari anarshi haguma ari akajagari rero nagenda kubwira yuko ngomba mvuga leta niyo itegeza gushyira ibintu ku rutonde kubwira abanyakubwira urwaruka nabwo rushobora kuronka vuba doko leta yugurura inzira hama urwaruka nabwo rurafite ingufu ndabizeza ariko mu Burundi rurafite ubwenge mbere butangaje mugabo leta itavuga ati ni muce ngaha kugira ngo ushobore gushika hariya urwaruka mu Burundi bugenda ruri ferme ku butekene ntangire nk'akarero ntanze twebwe tugeheza kaminuza twarasize hamwe n'abanyeshuri bashaka kuri batanu turakreya entreprise de construction entreprise de construction ubu harahageze imyaka ibiri ihari ifite na agrema mugabo ntabwo twicaye turirukanga twongera amamarushe kandi tukatega ibintu by'ubuzi byanwa tukanaba n'abambere mugabo ikintu cya mbere kitwumva ikintu cya mbere kizinganika ni uko abantu bavuga abo batugure kugira ngo bakubwira amafaranga kuri konti y'ingwate ingana n'amafaranga miliyoni 15 twebwe nk'amamarushe ashaka kuri atanu yose aramaze kwishyura twagomwe bakavuga ati entreprise niyo yaba ari iya mbere mugabo dusabye yuko yoshyiraho 15 miliyo kugira ngo ashobore gutangira ibikorwa ibyo bintu bikatwikiriza nakaroro ndaguhaye ka hafi ndakwereka yuko urwaruka turashoboye mugabo twigurura inzira nta namwe dushobora gukora
murakoze mweho didasa aho muvuga iki kuri ico cyumviro cha Lionel
cyashimwe cha Lionel cyende ndagisigikira ariko rero iyo turavuga rwaruka gose n'ivyo rwaruka kwamaze kubona ibyo gukora rero ni taje umwe bavuze ngo leta je na ibona ukundi leta yonyine leta yafatiye ya mbere hamagara kwa tuzi kwa tuzi kwa yuko hari uruhara rwacu kuko amakoperative leta nje n'umwe umunsi muri politike ya hayinze amakoperative ariko amakoperative rero twagira ngaje maze mishika na kuri amakoperative nasanze hari ngora ni nyinshi nacyana cyane kuna amakoperative zija ugasanga hari n'inyinshi zimwe zimwe bamwe batangira ahubwo kuba kubafasha kugira ngo batere imbere basanga tangiye kuziganiramo kuko kubera iki kwaye kuyinyigisho zijyanye ku makoperative atunganije ibikorerwayo uburongozi bwazo n'ibindi rero iyo migambi yateza kwiga hanyuma mumva litaravuze ifata iya mbere ugaruka agafata iya kabiri hari n'abandi bafasha u Burundi mu byo bafasha kenshi usanga urwaruka rutarimo ikindi nacyo mwashoboka kumenya ni uko akenshi bafasha abatize ni uko rero hoyinduka inkombero ukabona yuko n'abize nabo nyine bakeneye gufashwa mugira ngo iteze imbere ugasanga amafinansima menshi aza yarunika mu banyagihugu maze bakaba munyagihugu rero banyagihugu yuko abize bishoboye urabona yuko n'abize nabo nyine bakeneye ukuntu bashobora kwiteza imbere kuko abatize ntibazotera imbere abize batariko batera imbere icyo nacyo ubwo bukene ariko baravuga bwose bupfa kuki kuyitunganywa nibyo dawe uhara rwa leta kamwe uhara rwa twiza bajene ariko bajene ni benshi nabonye ariko bari kuba bacugenge hama mpaka zo kuyaje rwa kwa sinza entreprise de construction nibyo hari n'izindi nyinshi mu bisata bitandukanye z'uburimyi z'ubworozi z'ubukinyi dukikije
mu Rwanda
z'ubukorera gagaragaza
yego
kuko
murakoze murakoze cyane murakoze ibari abatumire Didas Niragira ayoboye ishyirahamwe papade ikiyago gita ivyerekeye gukunda igihugu igwirirana ry'abantu no kukingira ibidukigikije hamwe no kugwanya ubukene twaba twatumiye kandi Lionel Ndayizeye amaze umwaka arangije kaminuza yamara tararonka kazi akurikirana hafi ibibazo byerekeye ugwaruka bose bari mu Burundi turashimiye rero namwe mwese magize uruhara muri iki kiganiro abaduteye akamo bagashikiza ivyimviro bakabaza ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri sanga chavuga kubibaza by'abakiri bato turabashimiye rero mugira ibihe byiza muwandanya kutukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika.